Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kuwa mbere tariki 19 y'ukwezi kwa gatatu mwaka 2018 ni saa 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Frederic Mundikije. Kuma genekerezo y'icenda na 10 uku kwezi kwa gatatu abagumya banga mugambwe CNDD-FDD uri ku butetsi barafashe ingingo yo kugena president Pierre Nkurunziza imboneza ntayigayezwa iyo mugambwe. Umunyamabanga mukuru uyu mugambwe Evariste Ndayishimiye yarahaye ikiganiro amenyesha makuru mu ndwi iheze maze araheza aratanga umuco kuri iyo ngingo. Yamara batavuga rumwe n'umugambo uri ku butetsi bavuga ko iyo ngingo ifise intumbero yo kugumiza president Pierre Nkurunziza ku butetsi ubuzima bwiye bwose. Reka twumvirize insiguro yatanzwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butetsi CNDD-FDD umushyirantha Evariste Ndayishimiye.
Rero uno munsi abantu nibareke gufata iyi ngingo bace bayifatanya n'amatora mu 2020 ntibayifatanye n'ibwirizwa shingiro. Iyi ni ngingo umugambwe CNDD-FDD wafashe nk'umugambwe mu mugambwe. Rero ntidushobora guca dufatanya n'amatora azoba mu myaka izokurikira.
Mbeko kubwanyu iyo ngingo ifise insiguro nki aho bahari isano ifitaniye n'amatora kamarampaka yimirije canke amatora y'umwaka w'2020 mbega iyo ngingo ifise ihengaruka ku batetsi barongoye uyu mugambwe mbega iyo ngingo ifise ihengaruka ku yindi migambwe itavuga rumwe na leta. Kuri ibi bibazo rero byose twatumiye incabwenge cyane zitatu twatumiye umushyirantahe Paul Nkunzimana akaba kandi ari umukuru w'umugambwe PTD twungurana ni mu kibanza citeka PDT ni ukuvuga Parti des Travailleurs et de la Démocratie umugambwe w'abakozi na demokrasi. Mwiriwe neza Paul Nkunzimana. Murakomeye.
Ego turaho mukuri.
Ego turi kumwe kandi na Professeur Libera ntibashira kandi yigisha muri kaminuza Université Libre de Bruxelles aho ni mu gihugu cy'Ububiligi. Mwiriwe neza ntibashira kandi.
Mwiriwe neza.
Murakomeye.
Ndamahoro ndamahoro.
Ego turi kumwe kandi na Professeur de Gracias Nkinahamira akaba ari Bujumbura Burundi. Mwaramutse neza Nkinahamira.
Mwaramutse neza. Ndamahoro namwe.
Ndamahoro turakomeye.
Okay, très bien.
Natwe bwe nuko. Yego, reka rero dutangure kuri mwebwe nkinahamira ingingo nkuko muvyumvise ingingo y'abagumyamanga yo kugena president Pierre Nkurunziza imboneza y'umugambwe ntayegayizwa mwebwe muyiha iyi siguro.
Bon, yaza kwari kindi cyoroshye cyane. Umugambwe imigambwe ngaha mu Burundi irigenga yose kandi irafise amategeko yo gukurikiza. Ingene umugambwe witwara na ingene utora abakuru babo birasanzwe bisanzwe byasanzwe bisanzwe cyane. Iyo ni ingingo y'umugambwe nibaza ko atakintu gishasha kiri ngo kigitangaza. Ikibi ni uko umuntu yaba yibaza ngo ni ingingo iriko irategura inzira y'ibi na biriya mbwa ibyo abantu bashobora kwibaza. Iyo ikintu kibaye umuntu wese ashobora kwibaza ibyo ashaka nibyo.
Kubwanyure
nibaza ko ingingo ifashwe n'umugambwe ingingo ifashwe n'umugambwe ya l'interieur du parti donc nta gitangaje kirimo.
Kubwanyure rero nta sano rihari n'amatora yimirije Kampala mpaka mu kwezi kwa gatanu canke amatora yo mu 2020.
Oya kubwanje n'ukuri nta kirimo kandi gituma atakirimo nuko mu bisanzwe mu mugambwe barafise ukuntu basanzwe batunganya iby'imigambwe kandi birahari ukurikiza amategeko ngaha ibintu byose bigenda bica ku murongo bikurikiza amategeko. Aho umuntu yoba yibaza ati byo bihuriye n'amatora n'amatora aracyasigaje imyaka ibiri irenga hanyuma ayereke ndoze ibya referendum ya constitution nayo n'ibintu absolument de comment dire de niveau national absolument souverain décision souveraine donc nta bihuriye nuko umuntu kandi none bagiye gutora referendum murumva umukuru w'umugambwe ntarimo referendum nta byizambwe yinjiramo.
Reka duhene ijambo umushyirantahe ntiba shira kandi Libera mwebwe insiguro muha iyo ngingo y'umugambwe ku butetsi niye
Libera isiguro iki mu Kirundi cyangwa no mu Gifaransa risigura umuntu abona kure umuntu afite imigambi n'imigabo y'ukubaka y'uguteza imbere igihugu ivyo navyo bigaserukira nivyo mu vyumviro cyangwa mu majambo cyangwa mu nyigisho cyangwa mu mpanuro no tanga karorero mu Burundi nk'umugano wa Rudoviko kwa Gasore murazi mwese ijambo yavuze ipona heje gutsinda iryo jambo yavuze none munsi riraca rirumvikana rivuga ivyuno munsi ariko rahetse imyaka irenga 2025 arivuze nshaka gutanga karorero ku imboneza nyakuri n'umuntu abona kure agategura kazoza kugwaruka kw'ico gihe n'uruzokurikira icaka binovuga ntayigayizwa ntayigayizwa no kuvuga ko mu iyo mboneza ni izokwamara imboneza mu muri umugambwe wiwe no kuvuga atawundi mu nyamu mu mugambwe ashobora kuba ingome imboneza nkuyo insiguro rero ndabiha ni ibintu bisanzwe kuko sivyo no munsi tufashe ngahera muri 2000 n'indugwi igihe time mu nyororo watwara mu mugambwe CNDD-FDD yari integuro y'ibi byose turabona no munsi asivuze ingene vyagenze mu 2010 sivuze ingene vyagenze mu 2015 ubu rero ko himirije ibi by'amatora ibirizwa shingiro tukaba twimirijwe n'amatora mu 2020 ni ibintu bisanzwe c'est tout un processus uno munsi rero bamugize imboneza ariko rero giratuje turaje kubigaruka ko kusiguro imboneza yuko atari imboneza tufatiye kuvyumviro ku majambo avugwa kubikogwa
hari mushaka libera hariho ivyashikirijwe n'abagumyabanga b'umugambwe CNDD-FDD bavuga ko hariho ingingo yafashe zikomeye zirimwo kuvuza ku buntu abafasoni bibungenze eka abanyeshure baje mu mashure mato mato bakakuri gusa izo singingo zotumwe mu mugambwe nazo uwo mugambwe abanyamugambwe bavuga ko ari imboneza
hariho abashakashatsi benshi bagize vyegeranyo barekana yuko ivyo izo ngingo zafashwe yabaye amajambo fatiye mu gisata c'indero abavyeyi uno munsi amahera batanga ararenge kure cane amahera batanga ko Minerval ku bavyeyi hariho benshi bahasize ubuzima bitwa ngo agiye ku kuvyara ku bundu bagaja mu bitaro bagasanga nta bitanda biriho ivyo vyegeranyo vyose rero birekana yuko ayo yabaye amajambo nta babitaye mu rudi batiteguye nta karusho kabonetse uno munsi abari mu Burundi gira barabibona mu gisata c'indero vyabaye amahinyu c'était du populisme pur jus pour des raisons politiques politico-politiciennes
ego me professeur Nkunzimana namwe mutubwire ukuntu mwakiriye iyo ngingo muha isiguro iyo ngingo yo kumugena president kugira ngo abe imboneza ntayigayizwa y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ego murakoze
twebwe ku mugambwe president Nkunguru nani tubona yuko bo yongingo ijanye nuko umugambwe uringanijwe ndukuntu ubona ukuntu ugira imigambi yayo n'ukuntu twari igihugu ariko umugabo icyo navuga nuko uko umugambwe umwe wese utegekanije uringanijwe uteza kubahirizwa niyo uwo mugambwe ubibona uko kazi uko uburenganzira bwayo kaho ariko mugabo ivyo ntivive ibintu cya leta kuko muri iki gihe none se kwa muri gihe ni manyu tari birebire gose guverinoma irinjira mu by'imigambwe nyango nta muntu umwe atazi ukuntu muri iminsi hari imigambwe myinshi usanga yagabuwemo ibice bingahe basanga abantu ariko imigambwe biduga avuga yuko guverinoma yabatwaye umugambwe n'ibindi n'ibindi ibyo rero ni bibi cyane rwose kuko birakenera yuko mu gihugu imigambwe ikora igakora nk'uko iyo ngene ivyumva ikiringaniza ngene ukuntu iyo migambwe ivyumva amategeko yayo ayo migambwe kandi igenderako akaba n'ikindi kibazo kandi aho nako ndavuga yuko izo bitoba n'ibitoba za leta bitoba yuko guverinoma itoba na byinjiramo bize kandi n'ikindi kibazo cerekeye rayifite kuko umva iyo guverinoma igiye kwinjira mu bintu by'amadini cyangwa amadini akinjira mu bintu bya leta bica bituma igihugu gisambuka nacyo gituma twebwe umugambwe w'abakozi ba demokarasi perezida tuvuga ntituvuga tuti Burundi bwotura kuba igihugu layika kuvuga atadini na rimwe kegamiye cyanke atadini na rimwe kinjira muri leta ikiganiro rero jende baza yuko kijyanye ibitwa turavuga nibaza ko bijyanye cyane rwose n'ibintu byerekeye demokarasi jewe nkabona rero yuko harimo demokarasi mu bice bishika nka bibiri ari demokarasi politike akaba na demokarasi sosiyale naza kuvuga n'ubyerekeye ibyo umugambwe wacu perezida tumubona ni ubutegekanya kubyerekeye ibibazo byose byerekeye iki gihugu ibyo byerekeye demokarasi politike byarayifite nabivuze ibindi byerekeye imigambwe wowe ntibishoboka yuko mu gihugu ushobora gusanga hariho imigambwe usanga ufise ngo nyakuri ya mbere nyakuri ya kabiri nyakuri ya gatatu itari nyakuri ushobora ugasanga umugambwe umwe urimo ibice bishya bitanu bitandatu indwi ugasanga ma sosiyete sivile ni uko nyine ugasanga mu masendika ni uko nyine amasendika kandi umuntu umwe wese azi yuko amasendika afise uruhara mu byerekeye ubuzima bw'igihugu na cyane cyane mu kurwanya agateka n'inyungu z'abakozi
icyo ni ikibazo professeur
hanyuma hakaba n'ibindi bibazo byinshi byerekeye ruzenya liberté de presse liberté d'opinion ibintu ibyo ni byerekeye yuko abantu basabwa kugira inama uko babishaka ibintu byose byerekeye uburenganzira bwo kugira imyerekano ibyo byose bituma yuko iyo demokarasi politiki ifise ingorane uvuga rero yuko icyo kibazo mabajije feke imboneza ntegayezwa jenda navuze yuko ivyo umugambwe ubibona yuko bigira uko umugambwe ashobora kubigira ariko mugabo ntikibe ikibazo cya leta ntikibe ikibazo cy'igihugu kibe ikibazo cy'umugambwe wonyine gusa nk'uko imigambwe yose yategerezwa gukora nk'uko ibyumva ayo mababi ayo manyakuri n'abatari nyakuri n'ibindi byose amasendika
ibyo ni ibibazo bihambaye cyane rwose Paul muri ko murashikiza
bigashobora gukora nk'uko abantu bashinze ayo mashyirahamwe bashinze iyo migambwe
yegome icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose mwavuze ariko professeur mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose Paul Nkunzimana ikibazo kivuga ko hari imigambwe myinshi yigaburamo kubiri na societe civile ugasanga kenshi na kenshi harimo imice myinshi icyo ni ikibazo umuntu yo kwicarira eka tukagitorera umunsi kugira ngo turabe izo ndyaneka nayo eka iryo kumirirwa ryamariye muri maroganizasiyo nka yose mu Burundi haba imigambwe haba ayo mashyirahamwe icyo ni ikibazo tuzogaruka ko ariko muri iki gihe reka tubanze duhe ijambo umunywanyi w'i radio Ijwi rya Amerika turi kumwe Peter mwiriwe neza muratwumva Peter
yego cyane ndabumva
izina ry'ikirundi ni nde
itaraki
yego muri hehe
mu Burundi
murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku nyingo y'umugambwe uri ku butegetsi kugena Perezida Pierre Nkurunziza imboneza ntayegayezwa y'umugambwe duga ku ijambo ikibazo icyumviro yego
iyo nyingo twe twarayishimye cyane rwose kuko umugambwe wose ufite ibintu bitunganiza ukwabyo ugaheza ukabona yuko wowe ubigenewe babikwiye kandi twirwanya ibyo turabishyira kuko tugerageje kuraba umukuru w'igihugu wose bamaze gutwara Burundi ntawe ni mukuru w'igihugu amaze gukora nk'ibyo uwo mukuru w'igihugu wacu Pierre Nkurunziza yakoze ntigiye dore iboneka aho tumara imyaka hafi icumi irenga turi mu mahoro umuntu yitembereza agira nteka icyo kimwe cyose kironko turema twese twabishimye cyane kuba baramutoye kuba imbonezo ni imbonezo kweri arabikwiye hanyuma bari nabo batya nk'asindi ico bavyankira inkaba niyaza yuko ahubwo nabo boraba neza igicuma bavyanka kuko twebwe turabibona
Egomereka tu hijambo de hijambo professor de Gracias inkamira gira icavuze kuvyo mushikirije mu kanya gatoye cyane gose
Ego cyane je ndakunyarukiriza bo mu byukuri nibaza yuko ibyo turiko turavuga birumvikana ku muntu uwo ari we wese yavuga urabona nka Libera yavuze ngo aravuga icyari cy'imboneza aravuga icyari cyo ntayegezwa ego n'uburenganzira bwiyo z'uko kwabyumva mugabo nibaza ko ngira ngo aheruke Burundi kera urabona iyo avuze ati nka rwa gasore ibyo nta misi yamaze mu Burundi bari bamaze kubona yuko ahageze bacira bamutwara ubwo nyene na nguru nziza baramaze kugerageza kenshi kubera bamaze kubona ibyiyumviro byiwe kugira rero ibintu byo umuntu ariko aravuga ngo ibigeze ngaha iby'ukuri n'ukuraba iminsi tumaze igera ku myaka 15 hafi ukabona ko ukuntu abahutu n'abatutsi babanda ukunda abarundi bumva ibintu ukunda abarundi bumva ukuri ugatubona ko hari ikintu cyahindutse iyo rero Libera ariko aravuga ibintu byo mu 2010 na 2015 byari kumvikana iyo asubira akamanuka gatoyi agasubira inyuma nyuma akavuga n'ibindi kuko ibyo mu Burundi byatanguye kugorana mu 2010 gusa none tuzi ngahabwira tuvuge kahise k'igihugu tuzi ngahabwira ngo tuvuge ibintu bigezweho kuko umugambwe wese bose urashize ku ntu witunganije ibyo n'ibintu byumvikana cyane rwose kandi umugambwe rezo ugafata ingingo nk'uko byumva upfa kuba uri mu mategeko nta kindi ibyo rero ndibaza ko ataho bihuriye no kuvuga ngo imboneza cyane hanyuma rero nagira nishure kuri Imana Paul yavuze ukuri rwose cyane ngaha a diferansi ya demokarasi politike demokarasi sosiyale yego certainement ndibaza yuko umuntu avuze ati nta madini akwiye kujamwo urabyumva nta madini akwiye kuvamo donc il faut absolument ku defendre la laïcité ibyo ni uburyo ndidakora absolument laïcité nta madini akwiye kujamwo imugabo ikintu noza ngagaruka ko n'ibindi bita nyakuri ibyo bintu by'ingorane bifite mu migambwe biva kuri bene migambwe wonyine urabona mu muryango hama hariho hari ingorane igihe serugo adashogira ngo atore muti ingorane aragira ingorane akisigira n'umukenyezi wiwe akazigira njanke n'umwana wiwe ugasanga ibintu biri hejuru hasi hejuru kandi aho nta wundi muntu ndaza kubeshya ngo ni nakayaje mu migambwe rero hari abayitwara akaba n'abayigize muri icyo gihe batanguye gucwana bamwe bakaza abandi bakaza hariya ntibashobora kuvuga ngo ni nako yabigize ngo ni leta yabigize ni ukubanza kuraba nyine ubwabo igituma kuko umuntu agiye gucwana bagashobora n'ubundi bumvikana ko bishobora kwangana donc ibintu by'ibice ni mu mirambwe nibaza ko atamuntu yobwira umuntu abyegeka ko atari mwene byo byavuye kuri gestion interne hanyuma rero nagira mvuge kuri uyu Peter yageze kuvuga aravuze neza cyane aravuga ati ni ingingo nziza cyane kandi iva mu mugambwe umugambwe wose uritunganya kandi aho icyo biva ko biva kuri ibindi byiyumviro nabivuze kare murabuye by'abana bavuka bagakura bakavugwa gusa hakaba n'iby'abana biga bakiga gusa naho Libera yavuze ngo si byo cyangwa yarukino kera jewe ndafite abana b'abuzukuru bavuka kandi nta kintu murarinda kure barabizi
reka duhe n'ijambo rero reka duhe n'ijambo Libera ntibashira kandagira icyo avuze ko ucimbura cyashikirijwe na Peter Itaraki mukene gato
Peter Itaraki ni po ikimundo bivuga ko nuko atamahoro ariho no tanga karorero ngiranoze Peter ntavyazi canke ntaravyumva witwa Simon Bizimana yoba yarayapfuye kubera yatotejwe uyo Bizimana akaba yanse kwiyandikisha mu matora ndakarorero ntanze aho sinirwa ndavuga impunzi z'abarundi kuri intwaro ya Peter twari tuzi yuko atamuntu azosubira guhunga hafi ibihumbi birenga amajana ane by'abarundi byahunze hanyuma rero urumva Peter aho yihendera no kuko bavuga ko ari amahoro nta mahoro ariho ikindi ibyo yakoze uyu Nkurunziza nyine Petro Nkurunziza umukuru w'igihugu cy'u Burundi nuko uno munsi u Burundi mu bihugu bya nyuma abikenye abarundi baguwe sitono kwirwa ndabivuga cyane n'ibintu abarundi bose bazi icyo nagomba guhereza ko kwikizokiza u Burundi nuko abatwitwe twiswe ngo twarize turi imboneza z'abarundi twovuga n'ukuri tukavukunda uko biri kuko abarundi batwumviriza nibo bafise ukuri nyakuri baravye ingene babayeho no munca make rero imboneza nyakuri ntiyigwarafatwa ingingo imboneza nyakuri ibonekera mu bikogwa ni n'amarezulta uno munsi rero mu Burundi namarira ya marira menshi nta butungane buriho mon collègue Nkozimana ya bivuze mu byerekeye bonne gouvernance ni façon générale et résultat rero z'uno munsi ntabwo bisa bisana nuko imboneza nkuru nziza ari imboneza yo bantayegayezwa nivyo umugambwe wiwe urashobora kumugira imboneza mugabo ntaca bimboneza kuko umugambwe wabifashe bibonekera mu bikogwa
yego reka duhe n'ijambo professeur Paul Nkunzimana agice avuze nawe nyene kuvyashikirijwe na munywanyi itaraki Peter mukanye gatoyi cyane
yego murakoze Fredy ariko nashaka kuvuga yuko waje kumbwira mukanye yuko hari ibibazo ngira ngo byosubirwa mu kindi gihe gukora yuko ngo bitajanye n'ibyo turiko turahabya muri iki gihe ega kuzukuri noneho nanoneho n'abandi ko turayaga babarigarutse ko haba kuzetera amagara y'abantu haba kuzetera amahoro umutekano n'ibindi umva ivyereke imigambwe n'ibintu bihambaye cyane rwose kubera yuko umuntu wese kubera iyo ngingo yafashwe abantu bashaka kugira ubwoba yuko bishobora gutandukira guverinoma bigatandukira leta nje navuze kuba gitangura yuko ibyobonye byoba iby'umugambi gusa mugabo ntibifate leta ntibifate guverinoma ntibifate imigambwe nkuko ibintu bimaze imyaka itari mike biba ego ku by'ukuri bo ijeke imigambwe ego imigambwe idafise abanywanyi idafise abayirongoye ariko mugabo urumva guverinoma nayo ifise umugambi wo kugira ngo demokrasi iyo demokrasi politike nariko ndavuga iyo demokrasi politike ntihabe kugira ngo habe intwari y'umugambwe umwe gusa ibyo nabyo ntibishoboka kuko urumva abantu benshi mu Burundi ngira ngo mwese murabizi nta muntu atabizi avuga yuko ibice birenga 80% by'abarundi bakenye bakoresha barasha no gukoresha dolari imwe n'ibice 90% ahubwo bakoresha ubusa 0.05 dolari ku munsi uba ubukene ntanye uba narogwe imigambwe nabo nyine benshi barakenye nacyo gituma baca babahendahenda bakabaha ibyicaro bakabaha amafaranga n'ibindi kugira ngo basambure imigambwe ego nivyo gawe yavuze uko biva ku banywanyi
ariko cyane Professor Paul Nkunzimana icyo kibazo
uko ikeneye uko iyo migambwe idashobora kubaho
icyo kibazo kiri mu migambwe yose yo mu Burundi
guverinoma niyo yateza gukingira demokarasi ikereka kwishuka mu migambwe naho anyamigambwe bakenye naho benshi bipfuza kuronka ibyo bafungura babeshaho
ariko Professor Paul Nkunzimana imigambwe yose mu Burundi irafite icyo kibazo cyo gucanamo
uti
imigambwe yose mu Burundi irafite icyo kibazo cyo gucanamo mwavuze nyakuri
gutyo uba ni guverinoma ko irabikeneye irakeneye yuko abanywa ari imigambwe bacanamwe kugira ngo imigambwe nishore kubaho gushobora gukora nkuko yategeza kugira yategeza gukora ku migambwe yayo kugira ngo kukura yuko bagenda bagafata nk'abantu ati bo wewe reka ndaguha ibi n'ibi ndaguhe igiti kinini cyangwa ndaguhereza amahera wewe aho n'umugambwe muri yindwi uriko widoga yuko waraye utwawe warugiye urumva rero ivyonye izo nizo abantu nizo twebwe dutinya yuko ivyo bintu bishobora gutandukira guverinoma kugira ngo ibandanye none ivyo yaho rikora hanyuma itume ni izo bibazo z'imigambwe bibandanya bicitura bisubira inyuma hariho na libera yabivuze ati bo nk'umuntu yaraye asandaje n'iki kubera yuko bose kwinjira mu gambo uba izo ni ingorane rero uba kuko demokarasi ntishoboka mu gihe hakoreshwa inguvu uvuga ati wewe usa kwinjira wewe usa kugira ukuntu kuri oya muri demokarasi umuntu nkuko nako ndabivuga umugambo umwe wese uritunganya uko byumva
kuri ico kibazo nyene mu kanya gato cyane rwose Paul Nkunzimana tu kiri kuri wewe
ama imigambwe yigenga societe civile uko nyene amasendika hari amasendika nicyo gihambaye mu ntara ya demokarasi sendika iyo iri kuragwanira inyungu z'abakozi iri kuragwanira inyungu z'abanyagihugu iba iriko iragwanira inyungu z'igihugu
kuri icyo kibazo mwakigarutse ko mushya na Paul Nkunzimana kuri icyo kibazo mwakigarutse ko reka ndakubaze mu kanya gatoyi
kugira manifestation n'ibindi
mwavuze abafite uruhara mu kugabura imigambwe mu gihe nk'umugambwe uri ku butegetsi nawo nyene urimwo izo ngorane twabibonye ko ari abigabuye mu kubiri mu 2015 abari nyuma yavyo bo ni bande baca baba nk'umugambwe uri ku butegetsi nyene
erega nubundi uba erega ari ikintu nshaka kukubwira Fredy n'abari ko baratwumviriza burya mu migambwe urashaka usanga hariho izo bikaje bita amafront ni ukuvuga ushaka usanga harimo abantu batari hamwe kubera yuko basangiye ibyumviro cyangwa basangiye programme cyangwa basangiye ibindi mugabo ugasanga harimo abantu benshi batandukanye kubera yuko binjiyemo kugira ngo barondere ibiti kugira ngo barondere ibibabeshaho kugira ngo barondere amatungo hakaba rero hashobora kuba nko ku kibazo kisa kiriya ushobora gusanga abantu batandukanye naho rero ushobora gusanga n'umugambwe bisaba ko uri ku butegetsi naho usanga izo ngorane zirimo kuko usanga ari nk'ibibazo byinshi ariko ugasanga rero nkabike batabibona icyo kimwe nicyo gituma rero ushobora gusanga naho nyine hashobora kubamo izo ngorane
libera ntibashyira kandi icyo kibazo cyo kugira ngo habe demokarasi itsimbatare habe imigambwe myinshi n'ikibazo gihambaye cyane rwose mu nzira ya demokarasi ariko nk'uko biko birashikirizwa hariho nk'abantu usanga bari inyuma nkuko bivuzwe na Paul Nkunzimana abantu bari baryanisha imigambwe ku bwanyu abakora ibintu byo kuryanisha imigambwe nk'abandi
ni ngoro nziza akarereno tanga na ni ico kibazo je kubaza mu kolege Nkunzimana uvuga uti CNDD yacitse mu kubiri mu 2015 nari nabicishijemo ndavunagura ibyo byose byategura ibi byaraye bibaye kuko abangajwe nabashaka yuko haba alternance mu mugambwe CNDD yuko hariho abandi bagumyabanga bashoboye kurongora igihugu mugabo rero kubera byari ko birategurwa yuko nkuru nziza mugira imboneza yigira imboneza nahegayezwa yarangaje abo bakoranye umugambwe wiwe ucucikamwe ibice nibyo navuze mu 2007 amatwa dusumira avuga yuko muri CNDD ngirankinahamira yombe nyuza sinzi ko abizi bari bumvikanye yuko baje barabisanya imyaka 5 iheze ari cyo gituma Rajabu yapfunzwe kuko yararamukiwe mu 2015 abangajwe bose abitwa les frondeurs nabashaka gutsimbata demokarasi bagashira imbere umurongo imigambi n'imigabo ya CNDD bakiyubaka kugira batsimbata demokarasi abo rero bacibangazwa kubera hari ko arategurwa nkuru nziza ariko arategura yuko abimboneza eternel nayigayezwa urumva rero bihivyo birajanye
neza
cyane
ukanye gatoye cyane bose
ku yindi migambwe ni ibintu byumvikana cyane ba acha se divise pour régner
ego me mukanya turahijambo Jonas ariko rika tubanze
ntigira nguvu nyinshi baci yacagira imigambi yuko camwe imigwi imigambwe anyakuriza imigambwe
reka tuhijambo Deogracias nkinamira nawe agira icavuze kuri ico kibazo imbere ko duha ijambo Jonas munyarutse cyane gose mukanya gatoya
je ndakunyarukiriza birurushye gose cyane then andanze ngira ndi kumvugana nabantu bumbi bindu bihari ko jiwe sinazi ko ribera ari mu CNDD-FDD kuko arabivuga cyane bya CNDD-FDD ko kumenga arabizi mu rogenzi ko atabyazi na buhoro buhoro ari yumviye gusanya makapfu gusuka ngaho kuko umuntu yaduka akavuga ngo nkuru nziza niwe anyakuriza imirya imigambi mbe none abo banyamigambwe nta bwenge bagira ni bijuju urabona ariko bahana n'ubusa n'ubusa donc ibyo byose ndi kwenda bisubira ko cyane ariko ikintu no kubwira nuko muri CNDD-FDD nta nyakuri iriho ibyo turabizi neza ko tayari niba wewe ayizi ngira ngo yoba yirimwe mu rwego rw'igeza mu CNDD-FDD ibyo byose sibyo kandi aho yoba yagize iyindi CNDD-FDD yaba yariguye iyo biri nyakuri donc rero ibyo ndibaza ko umuntu yoba ishaka akabigarukira ngaho ngo ngarutse ku kintu yavuze ati impunzi yavuze ko ari impunzi 180,000 tena mbwiye ngo subiza agatima mutwe kurakuze ibera bura ko turabizi hari izindi mpunzi miliyoni zirenga miliyoni n'amajyibihumbi 200,000 udashobora kuvuga mbe mupiki abo bose sabarundi nkawe cyangwa ngabo bandi bose no kuvuga rero neza ukabanza kuvuga ukuri kuko udashoboye kuvuga ukuri takamara ko tujya ngaya ngo tuko turahariye urumva rero ibibazo yavuze Paul ati ibibazo bitarimwo ibyo uko ubwoba gutandukira iyindi migambwe yewe n'ukuri uyu mugambwe witunganije nta n'umwe ujijwe kwitunganiza
ndabona akanya kariko katujana akanya katujana reka duhe ijambo Jonas nawe icyo kibazo nibaza ko tukigaruka ko Jonas mwiwe neza
okay jewe
mahoro muri hehe
bo je ndi mukayanza
yego izina ry'ikirundi
okay ningirira imana
okay duga ku ijambo
icyo ntumva ni kimwe uko nyine mama bavuga yuko uburundi ngo bwamabufise ngo buri mu bukene je nufata ko bukene buri hose manyamigambwe n'abakene badasanzwe ahubwo umva bakenye imigambi bashaka gushikiriza abanyagihugu bose bagaca bashinga ijisho umugambwe CNDD-FDD ni ukuvuga umugambwe CNDD-FDD ni umwe mu migambwe myinshi irenga 10 n'iyindi kandi yategera kuba yitunganije ni ukuvuga akantu gakomakomanye muri CNDD-FDD bose bagatonda ko uri hajya gatonda ko bato bitunganye kwabo bavuga ati twagize nakato mugize imboneza mu mugambi wacu bose bagatondamo bagati imigambwe yabo bakoya gupanga imigambwe yabo ngo batunganye nabo imigambi azereka abanyagihugu bose bagahundara ku byose CNDD-FDD yigiriye ni ukuvuga rero ibyo byerekana ubukene bw'abanyamigambwe batagira imigambi ubundi CNDD-FDD ifashe umukuri kamugira ikamugira imboneza kuko babona icyo yabamariye nibaje mu mugambi wabo bitunganye bamugo bukene bw'imigambi batume baraba ibindi bihugu bashaka gutisha mu migambi ubundi ibyo bigaragaza neza yuko abanyamigambi atakintu batari cyo bakora batazi politiki ubundi umugambi ugize kiriya nabo bagira ikindi bagahanya imbere bajya tugahitamo ubundi rero igihe umugambi uranguye bagaca bagitonda ko bose byerekana ko iwabo atamigambi bafise nuko bimeze niba bamugize imboneza ayi urubando rucikira mu kazuka matora ibi nabyo byo kuvuga ngo bashaka kumira ku butegetsi abanyagihugu nikwe tumuha si ntabwo n'abanyamigambi uko bigenda kose boni bashyira imigambi imbere tuyishime amatumuhundi tubahunda amajwi baheze bamukuriye kiyo manda bavuga yuko ngo agomba kwigumiza ko none ko atako turaho yihahabwa n'abanyagihugu nijo kibazo mbaizo watu mili migambi waba yebele kani mbele ya achu kuyikorele kwa lakia kwa mbabu ndara kubijimi kubijimu mgamwe CNDD-FDD wa gize kwa hiyo mgamwe CNDD-FDD nume mgamwe mnyeji
ego mele kadu hijambo Professor Paul Nkunzimana gili chavuze ya gile kande ni chavuze kukiwazo chubu kene mvuze mega ukene nibwo wabuva kuri politike Burundi ya amye kufakera mnyaka irenga 50 wama munu jane zumanya wose mshana Paul Nkunzimana
Ego mrakoze na ndo yabira cyane cyane demokrasi sosiale no bomba n'icyo tugeze code cyabo cyumesa ne gose yango nta mu rumwe atabona yuko mu Burundi hariho ukene ntangire ari ukene ntangire kandi n'inzego mu makuru zo nyene zirabyerekana kare navuze uko barundi barenga 180% abakene mu Burundi murazi yuko hari ubushomeri ntangire ubushomeri mu hala mubize hala mwakize hariyo ingorane hari wabuze iyo cyamagara abantu ariko none n'ibyo cyamagara y'abantu mwazi mesi yuko harimo ingorane zimwe zidashoboka zimwe zikomeye gose abantu baragwara ntashoboka mu buryo bwo kwivuza abashaka kugwara baragwara za ngwara ziterwa n'ubukene bw'amazi azakorera amashinya n'ibindi cyangwa byaje hariho n'indwara zadutse ziriko ziravugwa za ntega n'ahandi hariho ingorane zerekeye amashuri yake y'inyigisho ngira ngo nta muntu umwe atabona yuko cya kintu eko fundamentale kubyukuri icyo bigiteye ubwoba ushobora gusanga abana baheje umwaka w'icyenda barenga 180 baja mu ibara batagira ibyo baja icyo mwabona ku mese nta muntu umwe atabona ko ari ingorane muri za kaminuza hose murabona ibyo by'amigambi irikoreshwa mu ngiro imigambi yerekeye bebe n'ibindi iyo zose imigambi usanga iriko isiga mu ngiro ivuye hehe ivuye mu nzego mpuzamakungu iyo zose z'ubukene ariko ndavuga urabona nko nk'ikawa mu Burundi yashyize mu minwe y'abanyemari gitoba kigwa cyagiye kinda gisubira inyuma ibyo bivuye hehe bivuye ku mabwire y'ibanki y'isi yose ikigega mpuzamakungu FMI n'ishami ry'abanyemari y'abanyaburaya ibyo byose byo kuprivatiza byo gushya mu minwe y'abanyemari amatungo y'igihugu ibyo byose byo gufuta amashyamba ya leta ibyo byose byabona favyagiye ibyo byose byagusha gufasha abanyagihugu mu burane barimo
muriko muvuga Paul Nkunzimana ko leta y'u Burundi yari kwiye kwanka iyo migambi ishikirizwa n'amakungu
n'amakungu niyo nyine ategeka urazi uko nashaka kubatabizi kumenyesha yuko ibyo byo kuprivatiza n'ukuri kitama amashyirahamwe y'igihugu no gusaba amatungo y'igihugu byose by'inzahabu byose by'amanikeri byose by'amaterare n'ibindi ubu naho dusa ibitoro ibyo nizo byaca kuba iby'abanyagihugu nizo byashaka kubatunga none ibyo kubera ko bitwagwa n'abaminisitiri national ibyo usanga igihugu kigenda gisubira inyuma ikawa yahora izana ku bice bishika 180% amafaranga y'agaciro gushaka no ku 90% mu myaka imirimo ubu ibyonye byagiye akagirira gushaka hamwe n'abanyagihugu icyo gifite kikaba bagihebye uba rero iyo nguyo njo nasavuze ati abanyamigambo kuko nta migambi bafise none iyo migambi wivugira nk'ibi ndiko ndashikiriza nako navuga kuva kare yuko ayi imigambo isimura yuko idashobora gushikiza ibyumviro ubwa mbere hoho hariho yuko abantu badashobora gushikiza ibyumviro byabo imigambi hariho ingorane yuko kugira amanama hariho ingorane yuko imigambi idashobora kugira
yego reka ndabona kanya kariko karihuta ndabasaba umunota umwe
none urumva rero imigambi irahari ahubwo ingorane zihari icyaki ni uko ata demokrasi politiki ihari kubera yuko kugira ngo hashyirwe mu ngiro izo ngingo n'ayo mabwire ya banki y'isi yose n'ishyirahamwe ry'abanyaburaya n'ikigega mpuzamakungu FMI urumva rero izo zose
namwe profesor
nuko
Libera Libera ntibashira kandi mukanye gatoye cyane rwose
rero demokrasi politiki rero demokrasi sosiyale vya gishyo kuja mu ngiro akiri ko demokrasi politiki
ba mukanye gatoye cyane rwose Libera ntibashira kandi ikimuro cha Jonas cy'ubukene mukanye gatoye umunota
mu akanye gatoye cyane ubukene bwarabaye ndeze mu Burundi hanyuma abanyamigambwe nkuko mukorega ariko arabivuga Nkunzimana nta burenganzira bafise bwo gushira habona ivyumviro vyabo ngo biyamamaze berekane imigambi n'imigabo ikindi nagomba kuvuga nuko imboneza ibonekera mu bikogwa mbega nkuru nziza mu myaka 30 bazomumenyera kuki bazomuvuga kwiki mfasha karore ngumushinga ntahe bagaza heruka kwitaba imana turazi neza yuko les infrastructures uburundi bugendera kundo munsi nankuru nziza we nyine ravyivugiye no ningagaza vyobatse nkuyo yari mboneza yarafise ikimwe bita vision imigambi n'imigabo no wanguru kwava ravuga ko runyaruka nkuru nziza yarubatse ama stade mu gihugu mugabo rero sinzi kwa ama stade ariyo yari ni priorite iruhande y'amashure iruhande ibintu by'ibitaro
muri ko muvuga ko atamashure yubatswe
buri nyine ubworozi
muri ko muvuga ko atamashure yubatswe
amashure yarubatswe mugabo nibisaka burazi ko mesha atasakaye mesha ntarimwe ntamashure arimwo ntabarimo bagira ntabitabo biriho nta na programme bafise irashe mokore ngozimana abikishijemo l'école fondamentale yabaye fiasco uno munsi muri poste fondamentale nta programme bafise amashure munduze mu myaka imwe nta nibitabo bafise
ego mire reka duhe ijambo umushya nahe de gracias inamira nawe nyine agica avuze kuyashikirijwe na Jonas avuga ati ika imigambi irahari irashe abanyapolitike nta programme yabo bafise duga ku ijambo
ego ariko ngira mbanze ndagusaba ikintu kimwe nyako wa Frederic nokuri wantumiye uramba kanya nanje mvuge kuko sinza kumviriza abari kuvuga amahano gusa takindi kirimo kuko jewe uburundi ndabuzi nibwo mbamwo kandi narabaye nko kuva kera ibyabagaza n'ibya micombero n'ibya wiba ndabizi urabyumva ndashobora kubivuga ku byinshi cyane ubu rero iyo bandi bari kubaravuga bumva kanya basi mvuge gakwiye kuko mbona aribo bari kubaravuga bonye reka mbandanye rero kuri ibyo by'ubukene jewe ikigugu nakubwiye ko ndakibamaze mu minsi myinshi ingorane zarabaye n'ingene nicyatumye ndakibamo nkamara imyaka 20 byose birahari n'ibintu bihari biboneka mugabo jewe uko nakuze ndi ngahe Burundi gushika mu 1996 ndabuvuyemo nari ngaha nari mu myaka 48 donko ndabyibuka neza cyane donko ndabizi neza nk'ibyagetse ningene nagarutse ndabisanga rero nasize Burundi bumeze nabi cyane kandi nabaye nko kuva kera narabaye n'umutware n'amaye n'umudirector general ngahaye muri iki gihugu donko iyo ariko baravuga ngo abantu barakinye je ndibaza ko ariko bavuga ikindi gihugu cyari kicyo ngaha mu Burundi kuko ubukene bwari buriho ndaho bisa bingana ndonda ngaha ubundi abandi barashobora kubara indubu zenya barashobora kubaho neza bagafungura tangorane nimwe jabwigo data nsomvuga ko ni bose ijana ku ijana mugabo ubunye abenshi bararabariye kandi barashobora kurima ibintu bibakwiye hariho umuntu yari kwaravuga ibintu by'amashuri ndabizi cyane kuko nabyo nsanzwemo kuvuga ngo ngo amakani minuza ndacamaze ngo ikoro fondamentale ngo yaronye bon mbega ko bavuga iyi Burundi ama ikoro fondamentale hose ari ngaha uni budoleyase ari mu bindi bihugu byose kandi nuko nitwa yizi kuri iki programme ingorane zo mu ntango zirashobora kuhaba ibyo n'ibisanzwe muhini mushasha utera amabavu n'ibisanzwe hanyuma rero kuvuga ngo amakungu niyategeka kengira ngo yari kwavuga se mu Burundi cyane aho tumaze imbisi yose duga turandigana n'amakungu kandi tuyatsinda tumaze gutsinda imanza zishika gute hanyuma akabonga amakungu yaza gutegera nka yego data wanje ni very economic hariho toujours des alliés qu'il faut toujours tenir compte urabona nk'ikawa icyavuze n'ukuri no kwemera nuko ikawa tugeze guproduza amatona agera ku 60 kera turamanuka kuri 30 turamanuka kuri 20 nayo inga ubungira ngo tugeze kuri 15 kwera atawayitayeho mugabo hari ikintu cyo kunagura ikawa yari hari ama projet muri Banque Mondiale hari apa près 80 millions de dollars yatanzwe juste mabwira ngo bashobore kunagura ikawa cyo byindi biri ko biraza biba ari by'ubutare biva mu gihugu niho tugitangura kubwimba niho tugitangura kubushora kandi ndetse n'ingaruka yazo byiza iratanguye kuza usanzwe uzi ko atama devize tukironka ava hanze ubu rero turayakoresha kandi tubize dukena n'abakozi bamwe bahembwa ipetoro irahari turafite indangurane imwe ihari ndetse yose urabona n'ibintu by'igihugu urabyumva rero ntakunze kuvuga ngo ngo nakango bazumumenyera kuki ngo bazumwibukira kuki uraze ibintu maze gukugwa muri iki gihugu mu myaka 15 bisumba iby'abazungu bakoze hamwe n'amaretubika atatu yakurikiranye aba ya micombero aba ya bagaza aba ya buyoyi hamaze gukugwa ibintu bisumba abo bose kwari batatu basataye umpekiye ibintu cy'icyambere cy'igihugu ibyo n'ibindi bihari ibindi bishobora kuboneka n'ubuga ngo umuntu ariko arahakana nimwe ndikubwira n'ingurya mu ndahakana ngo imbuzi imbuzi nizo muri 2015 gusa n'umuntu anyagwa ubwenge ngo bwamujanye
yego mereka
okay uburundi turabuzi twese
yego tubibutse cyo twese kumwe kamwe abandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Philbert mwiwe neza ndumva telefone ya Philbert nayo itari kwirakora tukarutse kuri cyo kibazo nyene mushiga ntahe libera ntiba shira kandi mwavuze ibintu bisaba nibitaranguwe ibintu to kwibukira ko umukuru w'igihugu ariko abarundi nkuko mubizi benshi bavuga ko hariho ibintu byinshi president Nkurunziza ariko ararangura mwe aho muvuga ko iki murashaka gutomora neza mukatubwira igituma ibyo abarundi bavuga mwebwe mutavyemera
ikindi umukuru w'igihugu z'abashinzwe no gukingira abarundi umutekano bwa mbere navuze twavuze yuko hariho abantu bari nk'amayombo majana n'amajana bari mu bahunze kubera umutekano w'iyo wabo wahungabanye icya kabiri nuko umukuru w'igihugu abashinzwe kumvikanisha abarundi kubashyira hamwe kuba abana bakiga ata ngorane nyinshi zihabaye uno munsi twabivuze nobwira abatwumviriza yuko hariho rwandiko kwerekana neza ingene ecole fondamentale
yego ico kibazo cha ecole fondamentale tu unkundi tuzokigaruka ko turabe ikintu amashuri yifashe ariko reka manze impijambo umunywanye ndindira gatoyi reka ndaguhe ijambo mukanya reka duhe ijambo inosa ndindira gato inosa duga ku ijambo urafite kibazo urafite cyumviro
n'icyumviro hariho umutemere ariko aravuga ngo mu Burundi bazamuhora ariho abantu bari yishura ariko nahunguka iya mbere amahoro ari mu Burundi cyane abake bajya bahungutse ingene bahasanzwe bameze hano icyo mbona aha uyu mutumire yavuze ngo ntashari kararangura ngo yubatse igihugu cy'umupira gusa kivuga na yari yubatse ibitaro byinshi ari bubaka n'amashuri ariko ni ibintu ariko ararangura mbona ari byinshi hano mu gihugu cyose hano kari karajyana nta mutekano aho hari ko abantu baguma bahunguka bahunguka atamutekano uhari ariko nawe nyine arahunguka yirayire amahoro nyine yasasigaye hano yavuze ngo yaramuteye ngo abe imbonesha irise ndetse efuteje yari abo yatoye ko bahunze uburundi ko bataye igihugu cyacu yashatora abantu nibahunguka ama afatikaye igihugu cyacu bacubaka neza hano barayeka ibintu bitoyitera imbere kandi bigenze neza
libera ntibarashira kandi musozere kuvyo mwari ko muravuga igituma twahaye ijambo Innocent tuguma tumubura telefone y'iwe ntimara kanya kanini duga ku ijambo rero libera mu nyarutse ariko
yego cyane gose ni nari ko mvuga yuko umukuru w'igihugu ikintu ca mbere ashira imbere ni neza y'abarundi canke b'igihugu biciwe ibyo navyo noze ni ibintu nka bine bikunya mukuru ni cerekeye amahoro n'umutekano ku barundi bose icya kabiri ni ubutungane no kwita atari bwa ngondagonde ku barundi bose atawandya wangura icya gatatu nuko abana b'abarundi bateza kwiga bakaboroheza mu byerekeye ubumenyi kugira bategure kazoza na kazoza ku Burundi icya kane nuko ababyeyi bashobora kuvuza abana babo atangorane zihabaye kugira n'ishure uyu aheje kuvuga
musozera mukanya gato ndabona kanya
hagiye nagenda mu rundi nabivuze nagenda mu bazi icishe Simon Bizimana niye batarabyumva yaziziki none twovuga no munsi ko hari amahoro n'umutekano umuntu azira kubera yanze kuja kwiyandikisha muri yo referendum
ayo namakuru maze gutohoza mushira nta helbera canke namakuru bumva kuma réseaux sociaux yishwe kubera yanze gutora ivyo nibintu mushira kwemanga kuri radio
neza cyane gose hariho video bariko aramubaza bamusambisha hanyuma twumvise yuko ejo yacikanye kubera yatotejwe
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika mu kanya tutaguha ijambo umushyira na Paul Nkunzimana ariko reka tubanze duha ijambo Elize mwiriwe neza
mwiriwe cyane
muri he Elize
kuri uno mwanya ndi mu gisagara cya Bujumbura
izina ry'ikirundi ninde
ngenda kuri iyo
duga ku ijambo ikibazo cy'imvira mu kanya gatoya cyane
ego yewe ndafise numvuga ko ari intererano kuri iyi nuze kuri iki kiganiro cy'uno munsi ego nagomba mvuge kukuntu nabonye yuko bisanzwe mwavuze yuko ngo kukuntu bagenye umukuru w'igihugu nk'imboneza y'umugambwe ihoraho ngo byo babifitaniye opposition ivuga yuko bifitaniye isano n'amatora mu 2020 novuga yuko atari byo ariko akundi nyene hama haboneka ingorane amatora iyo yegereje ahubwo nosaba abo bari mu migambwe itavuga rumwe na leta yuko nabo boraba ingene bitunganya bareke kuzoze barabira ku mugambwe uri ku butegetsi ahubwo nibitunganya kwabo kugira baze bitaba amatora naho nibama baraba ati ngo sente defde digizoku bazosanga umenga ahubwo na masu group ya CNDD-FDD kuko bobo ntango bazigera bagira ko badogama babona yuko ari byikora bobo badashikira yego n'ibyo nobaterera
yego me intererano ya Elize ngenda kuri yo mushyana ya Paul Nkunzimana muyivuga kwiki
ko murakoze ndo ndibaza yuko nagize ico ndabivuga ko kuva twitangura ikiganiro nasaba gusubira kandi kubibandanya kuko ibintu byerekeye demokarasi n'ibintu bihambaye cyane rwose kuko mu gihe imigambwe idafise ukuntu imigambwe iritunganije ahubwo ni bayireke yitunganye nyine kuko iyo umuntu ariko aravuga ati ibibazo ibi n'ibi n'ibi bituma n'ibi njonye bo iyo tuye ngiye za ko fana matare arwaje kuvuga yuko ngo ngo izo za ko fana matare go biri hose
izo nika ikole ikibazo c'amashure tuzo tugifatira umunsi
bajya ba inyoka yende babitegeka babitegeka gutegeka gutegeka n'ubwo gushira mu ngiro burundi ashyo mu ngiro ijo ino pene yategetse nabangi isi yose nisha nikiya FMI ariko uzurabe iwabo iburaya mu fasa mu biligi eko fona ntayiriho umwana yaje umaka bicena abana bashe ihome 180 kumwaka kumaka bagenda mu ibarabara batavisiyo baje ijo ntabiriho uba rero nuko nabivuze kuva kare batwitangura ingorane zirahari kubera yuko
egome yuko Paul ndabura kanya kariko karagenda reka
imigambwe ishobora kwitunganya kugira ngo imigambwe ishobora kugira uburenganzira bwa manifestation kugira amanama liberté d'opinion amasendika
ndashobora kwikora
amasosiyete n'amashyirahamwe ya sosiyete sivile
ikonye reka duhe ijambo
mbere yuko turangiza yuko
icyo kibazo ni ikibazo gihambaye cyane rwose ndaguha akanya mukanya Paul Nkunzimana ariko ndabona akanya katujanye ikibazo cy'amashuri ikana programu z'amashuri haba muri mashuri mato kaminuza ni ikibazo gihambaye tuzugaruka ko ariko mushiga ntahe Deogracias Ntiramira kamukatewe abanyamigambwe n'umushiga ntahe Elize ngenda kuri iyo mukavuga ko iki mukanya gato umuntu tumwe
ego cyane ubunyene n'ukuri ngenda kubwire urumba n'ukuri jewe ndifuza yuko abarundi bamenya ko kuvuga ukuri ari ubusinga nahe ari kindi gishobora guha agateka uwundi muntu kubesha ndakandi bimaze kuko urabona nk'uko gukora umugambwe ugizigendagiza umugambwe umugambwe udashobora kwitunganya we umugambwe wawe ndakamara uko kuwushiraho ufumureka famureka bikaba biheze nayo kuza kuwushira ukaje kuvuga ngo naka yambujije kuwukoresha nibaza ko ari ubujuju nabwenge burimo cyewe nta mugambwe nokora hanyuma nje kuvuga ngo ni naka ariko arawujira kandi nanjye ariho ndi ari jewe nyemewe donc kuvuga ukuri ndibaza ko ari byiza cyane ikindi nacyo ntugaruka ko nuko ari kwavuga bagaruka ibyo by'impunzi ibyo by'impunzi ndemwe kuko turo turavugana na Libera ariko aranyumva ngaha uwo mubaza icyo yahunze yo kivuga nako ntigeze ahunga ari hariya mugabe ibintu gusa bivugwa akabijyako
ndabona kanya
reka ndagwereze ndazi ku mwanya ndi ku mwanya uri kuraza kuko n'ukuri ngaha gende abivuze na mbere n'ubu ndabisubiramo abahunze ngaha bagenda gutora impapuro muri pasi bagatora amapasiporo n'amaresepase bagatora muri banki gutora amafaranga jeye igihe umunsi mwana n'imisi minota 30 gusa n'amabombe yariko aravuga ku nzu iwanje icyo ndiko ndavuga ni ugusukuvuga ngo guhunga ni byiza cyangwa guhungane ngo biryohere cyangwa
bijyanye reka duhe ijambo rya nyuma umunywanyi w'i radio ijwi rya Amerika Vincent muri Veneza muri hehe
ningaye Kigali mu Rwanda
izina ry'ikinyarwanda ninde
pero narese ninererano nagira ange lega ako tubona umenga no kugira umu SMBD de ikomeze guha Petero nkuru nziza igitinyiro kugira ngo akomeze kuyobora igihugu atamuntu numwe ashobora kugira icyumvira ashikirije mu gihugu turiko turabona umenga abantu barabandanya gutega ubwoba abandi bariko barapfa mbega nariko ndabaza umushinga ntaye ko n'inararibonye muri politiki ko abona kazoza ku Burundi mbega bizohava bigenda gute ko
ndabona akanya katujyanye reka tubaza abashinga ntahe kazoza ku Burundi nkuko Vincent ariko arabibaza kazoba hehe reka dutange kumushyira ntahe Libera amasegonda 30
kuno reka tuzava mugwaruka rurengera amacakubiri yigishwa kuko ubwo gwaruka ni goro rucugwa bufuna buhoro ahana harimo basenze DFDD birirwa barahendwa abo bimbonera kure nuko bikwita gashi bakaja hamwe nabandi n'urundi gwaruka bagategura kazoza ku Burundi na kazoza kabo
yego mu shena Paul Nkunzimana kazoza ku Burundi
yego kuri kazoza ku Burundi mo cyane ubugambo akoze demokrasi cyo tugura ni cyo twashyize bakera kuba ingora zitangwe kuba mu kwezi kwa kane mwaka 2015 cyebwe twaregera imigambwe yose turegera n'amashyirahamwe yose turegera n'amadini yose twamaze gushika no ku masinyature ashika 5,538 kugira ngo bashobore kuba mu gihugu inama rukokoma ya bose itora inyishu urundi bufise imigambwe yose amashyirahamwe yose amenyeshamakuru bose amasendika kugira ngo bashyize ibyumviro byabo kugira ngo haboneke inyishu mu kubibazo abarundi bafise ata abanyamahanga bagiyemo ibyo gushyikiriza ibyumvi rero nk'uko wode wavuga
ushyikiriza
ubujuju ntabwo ahubwo ni
ubwenge reka tumuhe ijambo de gracia sinkinahamira mu kanya gatoya namwe mu kanya gatoya de gracia sinkinahamira kazoza ku Burundi Mushia na hangi na hamila deo gasia Sa ijambo ni kwa hawe duka kujambo Bandanyo Duka kujambo Musozele
Mukuri niko kuzoza na Itera mbele na mahoro kwemeye kutoka ku kuri kuko urabaza uyu ugasanga yikwegera kundaga kwegera ariya uko akazoza ku Burundi kari mu kuvuga kuri kwesha nibyo byatubiriye ibintu bibi byose byatwononekaranye ni kubera abantu batigeze bavuga kuri babesha rero nako ndavuga nk'uyu Vincent w'i Kigali arakwiye kwirabira ko deja i Kigali ni Burundi ngene hari ubutandukane bushobora kuvuga ati uriya ni mboneza cyangwa si mboneza nibyo je no uvuga ndakende ukuri nako niko kuzokwamba guteza imbere ibihugu byose kubesha ndaho bizotugeze murakoze
Mwushiana he Deugrasia sa inamira ndagushimi chane gose kukanya mga toi kukina ngotuganiye kuyuazo ihambaye chane gose ikiwazo jihambaye chigenwa eka ingi ingwe afashwa ni mugambo yiku tegiti uhugina peza ngunziza himboneza na yegayezwa turagushimiye namwe mushiana he Paul Nkunzimana kukanya mga toi kukina ngotuganiye turabashimiye namwe mushiana he Libera ntibashira kandi kukanya mga toi kukina ngotuganiye kuri ibibazo byose bihambaye turashimiye abanyamanyi biradio ijwi rya Amerika badutekamo bagashikiriza ivyimviro vyabo eka nibibazo vyabo turabashimiye namwe nshuti mwese mwese mwaduteza amatwi mwakurikiranye ikiganiro cacu dusangire ijambo cyo munsi mugire rero amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Mubandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika.